nzamba
nzambira samirana
ye miriwe nchuti namwe bakunzi ba radio inzamba gateka kawe ndabahanikaze mu makuru yo kuri uyu wa 31 mukakara umwaka w'2021 Jose Mukaze nije ngiye kubashikiriza aya makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira Inyisho zibivugwa nko n'amacakubiri zibandanya kwigishwa n'abatowe n'abanyagihugu mu Burundi muri komine ya Kayogoro y'intara ya Makamba Havugwa umushinga w'amateka yahoze yarongoye komine yagirizwa kubibugwa nko n'amacakubiri muri iyo komine yahoze rongoye abanywanyi b'umugambwe SNL utavuga rumwe n'uri ku butegetsi bakaba ari bo babangamiwe muraza kuzumva muri ano makuru Abagwanyi b'umuharire tabara bahawe igisirikare cy'u Burundi kuri uyu wa gatanu na leta y'u Rwanda bakwiye gufatwa neza hubahirijwe amategeko mpuzamakungu abakingira muri aya makuru wanonosoye amategeko arerekana neza ko abagwanyi bafatwa mu gihe cy'intambara bafite amategeko mpuzamakungu abakingira ntibasinzikarizwe ubuzima Muri aya makuru kandi turaza kugaruka kuri uyu munsi w'igenekerezo ya 31 mukakaro uko umwaka utashe amakungu hahimbaza umunsi wahariwe umukenyezi w'umunyafrika mu muhari inamahoro w'abakenyezi n'abigemeye baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi barashima intambwe agateka k'umukenyezi igeze ko muri Afrika kaze mwido nido mwese
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe Ni kuri wezi tatu, akaburungu, inzamba, akaburungu, org.
Ndasubi ye kubaramutsa duhere aya makuru kuri nonkuru iciye ku masonga ivugwa mu bijanye n'umutekano muke. Umushoferi umwe yarakomeretse cyane amapine y'imodoka aratobogwa mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu. Ni mu gihe imodoka ari zibiri zagwa mu mutego w'akagwi kitwaje inkoho. Kwibarabara rya Bujumbura Gihanga aho bita mu Rukoko ni muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza amakuru ava ngaho mu Rukoko akamenyesha ko abasirikare bakorera ku kirindiro cha Rukoko bahashitse bararasana nabo bitwaje ibigwanisho kanya gato babona guhunga baciye mu ishamba rya Rukoko abanyagihugu bakibaza ko woba ari umugwi woba washaka kwica abantu nkuko bimaze iminsi biba kwibarabara rya mbere y'igihugu muravya Gitega Inyigisho zibiba ugwanko n'amacakubiri zibandanya gushikirizwa na bamwe mu bategetsi mu gihugu akarorero ka hafi na kazashe misago mushinga amateka yahoze atwara komine Kayogoro yagirizwa kugenda arabibugwanko mu banyagihugu bo ku mitumba igize komine Kayogoro yatowemwo amakuru ava muri iyo komine yemeza ko izo nyigisho zibonekeza mu itotezwa rya bamwe mu banywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi CNDD-FDD Ni nkuru dushikirizwa na Beni Axera Kana.
Umushinga amateka yatowe mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Misago Zashe muri uku kwezi kwa mukakaro yagize ingendo ku mitumba itandukanye muri komine Kayogoro mu ntumbero yo kwegera abanyagihugu bamutoye nk'uko amakuru avaho mu Kayogoro abitumenyesha abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD bo muri iyo komine batewe ubwoba n'amajambo abibugwanko umushinga amateka Misago Zashe yashikirije ku mitumba Kigaza Gasenga na Shaka yavuze ko tayindi migambwe yorangwa aho mu Kayogoro atari umugambwe uri ku butegetsi
cyo nyene dashya ci abandanya avuga kuri nyamunsi yashya avuga ngo ahantu hawundi mugambwe hari undi mugambwe mugeze mubona ngo umungo ngahango dukene yuko ngo habanwe nka CCM Tanzania iyo migambwe mwamwe muvuga ngo jewe ntayo nzi ngo ntayo ntiba ngo kandi ngo no muri ikomine ngo watowe ni jewe jenyine gusa ngo mashinga amateka yerekana yuko watowe nk'umusenere asandora umushinga amateka ava muri ikomine ngo batowe mumenya nk'umushinga amateka ngo ntabaho ngo umuntu akurikira ngo abaseneri ngo nataniye ngo nugukurikira ngo ubwije ngo abaseneri ngo ntibazi no kwambara ngo bambare impuzu data bakurikira
abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD bakamenyesha ko ayo majambo abibugwanko yashikirijwe n'umushinga amateka Misago Zashe yatanguye gushigwa mu ngiro mu guhiga no gutoteza abanywanyi b'umugambwe seneri
twamaze kubona ikindi kibazo aho hari inyangamugayo yitwa Sakubure wose umutumba Nyantakara atanguye kugirirwa kwiterabwoba inama yakoranye itariki 30 z'ukwezi kw'indwi ikoresheje n'umukuru w'umutumba hamwe n'utwari mbonera kure kuri uwo mutumba nyine Nyantakara, aho bavuga umuntu ntawoje kumufunga kuko ngo uze kumufunga byarananiye umuntu kuraba ukuntu bamurasa canke bamwica mu bundi buryo. Murumva yuko byose bigenda bikwirukirana n'amajambo ubuza Shemi Saga agenda arabiba muri iyi komine ya Kayogoro.
Umushinga mateka Misago Zashe ntitwashoboye kumuronka ngo agire ico avuga kuri izo nyigisho zibivugwa ngo yagirizwa.
Amasezerano y'i Geneve mu Swisse ajanye n'abanyororo bo mu ngwano ategekanya ko abantu bafashwe mu gihe c'intambara bategerezwa gufatwa mu buntu ntibasinzikarizwa ubuzima bishikirizwa n'umushingwamanza Dieudonné Bashirayishize yanonoseye iby'amategeko. Ni nyuma yaho igihugu cy'u Rwanda gishikirije kuri uyu wa gatanu leta y'u Burundi abagwanyi 19 b'umugwi ugwana leta bara bafashwe mu mwaka uheze. Umushingwamanza Dieudonné Bashirayishize akavuga ko yizeye ko leta y'u Burundi izofata neza abo bantu hakurikijwe amategeko y'igihugu na mpuzamakungu yateye ko igikumu. Tumwumvirize.
Mu gihe bafashwe bariko baragwana n'ico gisoda c'u Burundi bagahungira mu kindi gihugu ni kuvuga yuko babari imfungwa z'ingwano. Hariho rero amasezerano mpuzamakungu kuwa 12 z'ukw'umunani 1949 yasinyiwe i Geneve ajanye n'ingene abantu bapfunzwe bafatiwe mu ntambara bafatwa mu ngingo ya gatatu. Baravuga yuko abo bantu bategerezwa gufatwa neza ntibahohotegwe kandi bategerezwa kubahirizwa ivyo amategeko arekurira abandi bantu bose bashobora kuba bakekwa kw'ivyaha no kuribo ategerezwa kubahirizwa atavangura ribayemwo haba gufatira ku vyumviro vya politike haba no gufatira ku zindi mvuzo zitandukanye. Mu ngingo ya 12 y'amasezerano baranavuga yuko ari igihugu cashikirijwa abo bantu canke kibafise giharugwa ko abo bantu atari umuntu kanaka w'umwiperereza canke umuntu kanaka wundi yabashikirije ijwe aharugwa ko abo bantu mu bintu bijanye no kugwanya ihohotera. Hari amasezerano mpuzamakungu avuga ko atakintu na kimwe gishobora gusigura yuko umuntu ahohoterwa mu magara yiwe bimwe bitatortire. Ivyo rero ni ibintu nibaza ko leta izi izokubahiriza hanyuma bajejwe agateka kazina muntu nabo botangura kuraba ko abo bantu bafatwa uko amategeko y'u Burundi avuga ko nta na hamwe mu Burundi bavuga ko hari umuntu ashobora kuhohoterwa naho biba hanyuma umuntu akanaraba yuko ayo mategeko mpuzamakungu yubahirizwa.
Inzamba
kuwa 31 k'umwaka utashe amakungu warahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi w'umunyafrika umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Barashima intambwe agateka k'abakenyezi igeze ko muri Afrika kuva uwo munsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi ushizweho hari mu mwaka w'1962. Marie Louise Barichako arongoye uwo muhari asaba abarongozi kwemera gukoresha abakenyezi mu guteza imbere Afrika. Reka tumutegeye ompi.
Aho bahurira Dar es Salaam mu mwaka w'1962 abo bakenyezi bagomba kwiyunga bagashira inguvu hamwe ngo bihe intumbero imwe bagenderako bataravyo batandukanye bashaka kuraba ingene bofashanya kurondera iterambere rirama ry'umukenyezi agateka kiwe kakubahirizwa bakemererwa guterera mu iterambere ry'ibihugu byabo n'irya Afrika. Iryo shaka riracakenewe n'ubu byinshi byarakozwe ntawohakana impinduka imaze kuboneka ku buzima bw'abakenyezi kuva ku gihe cy'abakoloni gushika uno munsi. Nukuri ni byinshi nyamara rero haracari byinshi byo gukora. Guhimbaza uwo munsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi muri Afrika byarafashije cyane guhagararira no kuvugira abakenyezi kugira ntibasigare inyuma n'agateka kabo kubahirizwe. Ivyavuyemo bimwe bimwe twovuga muri Afrika n'ingingo zagiye zirafatwa n'inama y'abakuru b'ibihugu kubyerekeye agateka k'abakenyezi katavugwa kare, kubyerekeye uko boringaniza abagabo n'abagore mu buryo bafatwa no mu byo bajejwe. Mugabo kandi haracara gahaze katari gato. Nta uyobewe ku iterambere rya Afrika ritazoshoboka abakenyezi n'abigeme bagikumigwa kandi ntibashigwe ahabona mu buzima bw'igihugu. Bose hamwe begereza ibice 52 ku ijana mu bihugu byose byo muri Afrika. N'umutahe munini cyane atamurongozi azicajejwe kandi yitayeho abarongoye yo kwirengagiza canke ngo akuremo. Barategerejwe gukoresha ubwo butunzi buri mu bakenyezi n'abigeme kugira ngo iterambere rirama rishoboke kandi rishikire bose. Umuhari n'amahoro ufasha kakanya ngo utera kamo abatwara bose. Ubibutsa guha Afrika ici biteze ko mu kuzitura no mu kugomorora ubutunzi bushemeye buri mu bakenyezi mu kubafasha no kubakundira gukorera no gufasha ibihugu byabo Afrika n'isi yose.
Mukamenya kuwo munsi mpuzamakungu w'abakenyezi washyizweho mu mwaka w'igihumbi kimwe 1962 igihe haba ikoraniro ry'abakenyezi bo muri Afrika i Dar es Salaam muri Tanzania ukaza kwemezwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU uwo mwaka nyene. Inama rukokoma y'abakenyezi ya mbere yabereye i Dakar muri Senegal hari kuwa 31 mukakaro mwaka w'igihumbi kimwe 1974 niyo yashyizeho ko uwo munsi woza urahimbazwa buri wa 31 mukakaro uko umwaka utashe. Tubandanye ano makuru mu gisata c'inkino. Umunyarwanda Eric Nzikwinkunda yaserukiye u Burundi mu nkino za Jeux Olympiques ziriko zibera i Tokyo ku metero 800 ntiyorohewe mu mahiganwa y'ijonjora aho yarangije ari mu kibanza ca 6 ku 8 bariko barahiganwa mu mugwi ugira 5 yakoresheje umwanya w'umunota umwe amasegonda 47 n'ivyijana 97 akaba yaciye asezeregwa muri ayo mahiganwa. Izo nkino rero ntiziriko zirorohera Abarundi. Abasigaye guhiganwa ni Odohina Kaze mu gice ca 2 gishira ica nyuma mu koga, amahigwe yo gushika mu nkino za nyuma akaba ari make. Abandi ni Olivier Baruta azohiganwa muri marathon ibirometero 42 na Francine Niyonsaba ku metero 10,000. N'abanonotsi ari ubwa mbere bahiganwa kuri ivyo birere mu nkino mpuzamakungu bafise amahigwe make yo gutahukana umudari. Mu kigabane ku isoko cuno munsi tubabwire ibijanye n'indwara za hepatite muri kino gihe zibangamiye isi n'u Burundi budasizwe inyuma. Aho ni mu gihe kuwa 28 mukakaro u Burundi bwari bwifatikanije n'isi mu guhimbaza umunsi wahariwe kugwanya uwo mugera wa hepatite. Ku isoko mu gishikirizwa na Josephine Jones Nkunzimana.
Ku isoko. Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya 6 mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Imigera ya hepatite B na C iri mu ngwara zitera impfu nyinshi, aho abantu bagera ku miliyoni 1,408,000 bitaba Imana ku mwaka ku isi nk'uko byemezwa n'ishyirahamwe ry'amagara y'abantu OMS. Muri Afrika iyo migera uko ari ibiri yoba ihitana abantu bagera ku 250,000 ku mwaka. Mu Burundi ibice birenga 5% by'abarundi bagendana umugera wa hepatite B, nayo ababa ibice 10% bagwaye hepatite C nk'uko bimenyeshwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. None hoba hariho uburyo bwo kwikingira hepatite? Inyishu ni muri kino kigabane ku isoko cyo kuri uyu wa 6 genekerezo rya 31 mukakaro umwaka w'2021 mukagishyikirizwa na jewe Josephine Jackson Nzimana Kazi. Umushikiranganji w'akagari y'abantu umuganga Tade Ndikumana yishimikije ibiharuro byo mu mwaka w'2020 arerekana neza ko hepatite B na C zigisubije mu Burundi.
Mwaka w'2020 twabonye yuko abantu 1,539 bapfuye mu mugera w'igitigu wo mu bwoko bwa B, abagera 1,491 bivuga ibice 16 bari bafite uwo mugera. Turazi naho umugera w'igitigu C wanu yomichuna kimwe ni jana na mwanara ni baadhi yangu baada ande mubiri jana na mwingine na watanga chungu muga bichechungu chana kujana basi zorokera kule usangi neno idii kwa mzee mukubwa yeye kana kwa bichechungu na watanga bichana agena mukira wewale kitiku chungu kugabe na yao hasi bichechungu bichana agena na mukira kitiku mpyo pasi.
None ibimenyetso by'iyo migera itera igitigu byo bari ibiri inyishu itangwa na muganga Jean Désiré Manirakiza.
Ku mugera wo mu bwoko bwa AO n'umugera bavuga yuko ari indwara iterwa n'isukurike, kafite n'ibimenyetso rero bisa n'izindi ndwara zose ziva ku isukurike, harimo gucibwamwo, kubabara mu nda, inyuma gatoya kubera ko n'igitigu kiba cyatewe hacyabaho no guhinduka amaso agasa n'umuhondo cyane ku buryo abantu bose babibona. Indwara ya Benase zozo zifite icyo zihuriye ko izi ndwara zose zandukira biciye mu maraso, ariko y'umugera wa B yoyo umwihariko ibitandukanye na se no isanzwe yandukira nka kuriya kumugera wa sida, ni kuvuga ko yandukira mu mibonano mpuza bitsina, ikandukira mu maraso nyine nkuko nabivuze, ikandukira kandi mu bikoresho bitabura uruhu, ikandukira ndetse n'iy'abantu bahuje marikide biologique, ni kuvuga mate, mukoyo cyanke ibintu byose byose biva mu mubiri w'umuntu sho afise uwo mugera wa B ashobora kwanduza uwundi. Hepatite yo mu bwoko bwa C yoyo cyane cyane yandukira biciye mu maraso, ubwo no kuvuga yuko umuntu ashobora kuba yatewe amaraso yanduye mu gihe atapimwe neza, cyangwa abantu bakoresheje ikoresho bitabura uruhu bimwe nko gutiza inshinge, cyangwa nka basanzwe bitera amadroge bakoresheje inshinge, harimo uburwayi bafite abo bose barandukizanye.
Muganga Jean Désiré Manirakiza asaba leta guhimiriza abarundi kugira bamenye uko bipimisha iyo ndwara ya hepatite narijya ifise incancu.
Hepatite A kuyikingira no gukurikiza amabwirizwa y'isuku nk'uko bisanzwe, ariko hariho n'urucancu kuyikingiza. Abana benshi babana bari mu ncancu baronka urucancu rwa hepatite A rurimo. Hepatite B nayo nyene kuyikingira bitewe n'uburyo yandukira, ubwo no kuvuga yuko abantu bokwirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye cyangwa batipimishije cyangwa bakabireka bakihangana. Indwara za hepatite zose mu bisanzwe iyo umuntu ayifise hepatite B se cyane cyane arashobora kuyikiza wenyine mu biruka yirwanyiga kira igihe atararenza rero amezi 6 afise uwo mugera, ntabaravuga ko uwo mugera utazokira cyangwa ngo tubite ko yabaye indwara izoharaho chronic. Nyuma y'amezi 6 rero umuntu bamupimye umunsi bagasubira mu nyuma y'amezi 6 ukabona aracyafise wa mugera, ngo no kuvuga yuko utakishoboye kwikiza. Kuri hepatitis C rero uwo mugera wa C ubu hariho imiti naho izinze, ariko umuntu arayifata. Indwara ya hepatitis B idashyira, ariko hari imiti yo gupfufaza. Ikindi gikomeye cyane no kumenya ko indwara ya hepatitis B irafise urucancu, abantu rero mu kuyikingira cyiza nuko bwo kwiteza urucancu kwa hepatitis B zirahari n'inzi nazinze cyane, bivuga yuko ababishinzwe bokangura abantu bakabigisha bakamenya ko izo ndwara zihari bakamenya ko bashobora no kuyikingira.
Murindiye ko indwara ya hepatitis iyo irengeje amezi 6 itavuwe icija mu ndwara zidakira umunagendana. Nizo manuro za muganga Jean Désiré Manirakiza dusozereye ko kino kigabane ku isoko, mukaba mwariko mugishikirizwa na Josephine Johnson Zimana. Ndabaye isango kwa gatandatu za mu kindi kiganiro naho utaha.
Cyari kiganiro ku isoko.
Mugusozera ya makuru nkuko bisanzwe ku minsi yose ya gatandatu mukurikira amakuru yanditswe n'ibinyamakuru ayuno munsi tukayasomerwa na Blaise Ninjimbere.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Mwaramutse cyahe miriwe bivaye naho muherereye, n'umwanya wo gukurikirana ibyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi. Agato Gwasa sinemera ibyashikirijwe n'umushikiriza manza mukuru wa Republika byandikwa n'ikinyamakuru Iwacu. Mu kiganiro yahaye abanyeshamakuru ku igerekezo rya 88 z'uku kwezi, umushikiriza manza kizigenza wa Republika Sylvestre Nyandwi yamenyesheje ko bimwe mu bivugwa ko hari abantu babuzwe irengero atari byo, nkuko Iwacu kivyandika ngo n'abantu baba bagiye mu migwi y'abagwanyi bagenda badasezeye iwabo maze imiryango yabo igaca yibaza ko banyurujwe. Agatogwasa arongoye umugambwe Senere ata kujya umunwa no guhigimanga avuga ko icari kinyoma cyambaye ubusa ahubwo ngo uko no kudasonera no kudaha gaciro umubabaro n'amaganya bende kubura babo barimwo ariko rero gwasa nkuko ico kinyamakuru kibanda yakivyandika warundi si juju kuburyo bwo kwemera amajambo nkayo yo kuryohera amata ahubwo abo babivuga harimo n'ubushikiriza manza kizigenza ngo bari bakuye kuvuga iyo migwi yariyo abarundi bakayimenya mukuru umugambwe senere akavuga ko nyabuna mu gihe yabonetse ko hari abantu babuze irengero ubutungane ntibwari bukwiye kurindira ko bene kubura babo baja kubwitura bwari bukwiye guca bufata ibintu mu minwe kwasa akavuga kandi ko byaje kubona imiryango imwe imwe iba yabuze irengero ry'ababo ica igirwa kwiterabwoba kugira ntiyitura ubutungane uyo munyepolitike akaba kandi ababazwa no kubona namwe mu wabuza irengero ry'ababo niyo bituye ubutungane badatunganirizwa asaba nyabo inzego z'ubutungane n'intwaro kujya umutima amenyo bagatunganiza ababituye bataravye nkunzi cyane ngo batinye igiture cy'abasebuja COVID-19 iboneka ry'umugera mushasha wa coronavirus byatumye abategetsi b'u Burundi bafata ingendo shasha baremera gukingira abanyagihugu tubisoba mu kinyamakuru cyandika ku buhinga ngurukana bumenyi Burundi Dailynet ico kinyamakuru cyandika kivuga ko u Burundi bwari busigaye aribwo bwonyene mu bihugu bitarumva gukenyerera ikiza cha COVID-19 naho ngo kiriko kirashika mu duce twose tw'igihugu ariko rero ngo u Burundi bwahavuye bugondozwa buremera gutanga urucanjo rwo gukingira abanyagihugu umugero wa coronavirus mu kiganiro umushikiranganje jeje w'amagara y'abantu yatanze kubamenyesha makuru kuri no wa gatatu Tade Ndikumana yamenyesheje ko bafashe iyo ngingo mu ntumbero yo kubuza kwico kiza kibandanya kirandagata mu gihugu cyose iryo sekereza ryo gukinga ico kiza rikazofatwa mu mugongo ni banki nkuru y'isi ariko naho biruko nkuko ikinyamakuru Burundi Dailynet kivyandika ngo leta y'igitega yaranze gutera umukono ku masezerano ajanye n'ibisabwa mu gutanga iyo mfashanyo y'ugo rucanco
uhagarika amashyirahamwe acukura ubutare leta ngo ntaco yahungukira bisanga mu kinyamakuru Burundi Eko ubushikiranganje bujejwe amasoko ntanga nguvu n'ubutare narafashe ingingo yo guhagarika amashyirahamwe yose acukura ubutare mu Burundi umushikiranganje Ibrahim Wizera akaba yamenyesheje ko amasezerano yatewe k'igikumo na leta hamwe n'ayo mashyirahamwe kugira ngo ahabwe uburenganzira bwo gucukura ubutare ku gataka k'u Burundi hari mu ruhombo runini cyane ku ruhande rwa leta icyo kinyamakuru kikaba kibivuga inyuma y'inama umushikiranganje yagiranye n'abaserukira ayo mashyirahamwe ku igerekerezo rya 24 z'uku kwezi umushikiranganje akaba yamenyesheje ko leta itegereza kwigira hamwe amasezerano mashasha n'ayo mashyirahamwe kuko ntivyumvikana ingene leta yoronka ibice 10 gusa ku ijana kandi ubutaka ari ubwayo Francine Niyosaba umwe ku isi byandikwa n'ikinyamakuru La Presse cyo muri Canada nkuko umumenyesha makuru Yves Boive w'ico kinyamakuru yavyiganiwe na Francine Niyosaba yitavye amahiganwa y'i Tokyo mu Buyapani yamubariye ati ashaka kuba ikimenyesho canje bisigura byinshi nkuko uyo munonotsi yabivuze ashaka kubera akarorera abana babigeme bameze nkanje cyane cyane aho muri Afrika no ku isi yose ndanezerewe cyane kubona ndi hano igaba ntijyari ryoroshe nagerageje kugira ngo imbere ariko nashimye uko byagenze nino ngaho dusozereye ivyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mugira umugoroba mwiza cyangwa umunsi mwiza naho ubutaha mwari kumwe na Blaise nije imbere
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba
arakenuye Blaise nije imbere ninga duce dusozera no makuru twabateguriye mwakoze mwese kuba mwaduteze yompi Josine Kaze nayo bashikirije nk'abandi bifurije ijoro ryiza naho ubutaha